one. Have
I am
one.
Going.
Sama jambo mbona iyo kuhoza umubabaro naguteye inundu na gahinda singwa makumango nacho mfise mvuga sino narira sino vyuba uka kuko neisoni na gahinda waranyizeye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacho nakuranye Waranyisenze
uko byari bikenewe
sinabihaya gaciro ndira yo kwarika tina 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 ndigipfa mutima nacho maze tina oh tina 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 ndikigwaru dubina mugabo ndimwo tina Muhamahoro ukasubira numunesero ivyo umubano ivyo bisosa munyuma icyoza gusake guhamahoro ukagira umutuzo mu mutima waranyizeye
umivyawe vyose
ushira mu kwaha kwawe nacho nakuburanye waranyisemvye
uko kandi bikenewe
Sinabihaya gaciro Nirayo kwarika tina 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 Ndigifwa mutima nacho maze tina Oh tina 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 Ndikigwaru dubina mugabo ndimwo